Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije aho muri hose. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri, naho mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze mwese kuri radio yanyu.
Ibyo bavuga ntibijyana. Hari ibintu byo mu Rwanda rwagezeho bashima bavuga ko ari byo bakanabyemera, barangiza batari ko nta kikirabuze. Kandi iki ntabwo cyabura ngo ibi bigerweho.
Uwo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame asubiza ibibazo by'abanyamakuru n'iby'abaturage kuri televiziyo na radio by'u Rwanda. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya nyuma y'amakuru hirya no hino ku isi. Amakuru uyu munsi mwateguriwe kandi muragezwaho na mugenzi wanjye Aloyizi Bigirimana. Bigirimana, waramukanye Imana.
Waramutse Genia. Umukuru w'igihugu cha Chad Idriss Deby Itno yatangaje ko igihugu ciwe kizotahukana murambabarira abasirikare bacu bari mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Afrika, mu gihe atacokorwa cyo kugifasha mu gihe gisanzwe kiri mu bihe by'ubutunzi bitoroshe. Ivyo President Deby yabishikirije ejo ku munsi w'Imana mu kiganiro yahaye ibinyamakuru mu Bufaransa. Muri Mali, Chad kizahubugira gatatu mu bihugu bifiseyo abasirikare benshi. Mu nteko za ONU za MONUSMA MINUSMA murambabarira aho gifise abashika 390,000. Chad kandi gifise abasirikare 2,000 bari kurwanya umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram muri Nigeria, Chad na Cameroon. Kubwa Deby, umwakuza wa 2018 niwo mwaka wo gufata ingingo mu gihe atacohinduka. Haheze imyaka itari mike Chad kiri mu bibazo bikomeye by'ubutunzi byunyuwe n'ibiciro by'igitoro byakorotse ku masoko mpuzamakungu. Abategetsi muri Pakistan batangaza ko ikamyo yuzuye igitoro yatemvye irasha iratokombera ku munsi w'Imana ejo. Naye abantu 150 barimwo n'abagore n'abana barafa, abandi barenga 100 barakomereka bikomeye bariko bagerageza kuvoma ico gitoro. Iyo kamyo yari ivuye mu gisagara ca Karachi kiri mu manuko bw'igihugu igana mu gisagara ca Lahore, umurwa mukuru w'intara ya Punjab. Icatumye iyo kamyo itemba ntikiramenyekana. Igipolisi cyo muri ako karere kivuga ko umushoferi yarusimbye, ubu akaba ari imbere y'ubutungane. Iryo sanganya ryabaye mu ijoro bucya abayisilamu bahimbaza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr urangiza amafungo ku bayisilamu. Ahandi havugwa amasanganya ni muri Colombia, aho abantu bashika 9 bafuye abandi 80 barabura irengero ryabo. Inyuma yaho ubwato bwarimwo abashika 170 bwibiriye mu kiyaga cha El Penole do Guatape, ikibanza gihurumbirwa n'abakerarugendo mu buraruko bushira uburengero bwa Colombia, nk'uko amakuru ava mu gisagara c'ico gihugu abivuga. Ubwo bwato buvugwa ko bwibiye kuri uyu w'Imana kumuhingamo muri ico kibanza kiri ku birometero 68 uva ku murwa mukuru Medellin. Abajejwe gutabara bavuga ko gushika ubu icatuma iryo sanganya riba kitaramenyekana, ariko umugore umwe ari mu barokotse yavuze ko hari igice cy'ubwo bwato carimwo abantu b'umurengera, kandi ubwo bwato bwarimwo n'abana benshi. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamenyesheje ko we n'abasenateri bagenzi we bo mu mugambwe wa Republikane batorohewe mu twigoro barimwo two guhindura itegeko ryo kwivuza ryasizwe na Perezida Barack Obama yasubiriye. Mwomenya ko kuri wa kane ari abasenateri bategekanya kwemeza canke guhakana itegeko ririho ubu, bakarisubiriza n'irindi rishasha bateguye riha abanyagihugu uburenganzira bwo kugura canke kutagura asiransi yo kwivuza atamande barinze gutangishwa. Itegeko rishasha kandi rikuraho amafaranga yatekanya kuvuza batishoboye n'abafise uburyo buke. rikuraho amatagisi ku batunzi na programme za leta zifasha abakene n'abagendana ubumuga mu gihe uko Sena yubatse ubu aha ba Republicane 52 kuri 48 b'abademokrate bagize iyo Sena aba Republicani bafise ubwoba ko mu gihe babiri gusa muri bo batorishigikira utwigoro twabo twose twoba tubaye imfa gusa. Bane muri bo rero gushika ubu bakaba bamaze kumenyesha ko batarota baritora uko risa ubu. Naye abasirikare ba Irake ku munsi w'Imana niho binjira mu mutima nyezina w'igisagara cya Mosule mu ntambara yo kuraba ko bogikura mu minwe y'abarwanyi w'umuhari wa leta ya Kisilamu. Umwe mu ntwazangabo za Irake avuga ko 70% ry'icyo gisagara bamaze kukigarurira. Lieutenant Colonel Salam al-Obeidi w'igisirikare cya leta yatangaje ko abarwanyi baharurwa mu 100 aribo bagisigaye muri ico gisagara mu gihe yindi ntwazangabo ivuga ko baharura imisi mike gusa kikaba kiri mu minwe yabo cyose. Abasirikare ba Irake batanguye urugamba rwo kwigarurira Mosule kuva mu mwaka w'2014 ariko inteko mpuzamakungu zirongowe na leta z'umwe za Amerika nizo zafashije mu gutanga imfashanyo haba mu kurwanira mu kirere canke ku butaka. Ariko naho bishoboka ko Mosule kigaruka mu minwe ya leta, hari umuhinga w'umunyamerika avuga ko afise amakenga ko leta isa n'ititeguye guca ishinga ubutegetsi bugenzura igisagara. Michael O'Honlen ayoboye ubushakashatsi mu bijyanye na politiki y'amakungu mu kigo Brookings Institution cyaha muri Washington avuga ko hashobora kuvuka iyindi migwi y'intagondwa mu gihe leta tatacyokora.
Urakoze Aloise. Nshuti rero hayo namwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Murumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet ni wa@radioyatuvewa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka 17 hamaze ku butegetsi ari umukuru w'igihugu, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku gicamunsi cyo kuri uyu w'icyumweru tariki 25 ukwezi kwa gatandatu umwaka 2017 yagiranye ikiganiro n'abaturage binyuze ku kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Muri icyo kiganiro cyatambutse kuri radio na televiziyo by'igihugu, umukuru w'u Rwanda ushaka no kwiyamamariza manda ya gatatu yavuze ko igihe yaramuka atowe yasaba abaturage gukomeza gufatanya mu guteza imbere u Rwanda. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri i Kigali mu Rwanda, Eric Bagirubusa.
Iki kiganiro cyo kuri iki cyumweru cyamaze amasaha 2:40. Perezida Kagame yari n'abanyamakuru babiri bakorera radio na televiziyo by'igihugu muri studio z'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru Arabiye. Aho nyine hari urubyiruko rwiganjemo abanyeshuri bo muri kaminuza zitandukanye hano mu Rwanda. Ni kiganiro byari byemewe kuri rubanda guhamagara bakoresheje telefoni zabo ngendanwa, bakaganira na Perezida Kagame cyangwa se bakoresheje ikoranabuhanga rya internet, bakandika ubutumwa kuri Twitter umunyamakuru akabusoma muri studio. Ari abaturage bari na Perezida Kagame muri studio, ari n'abahamagaye kuri telefone hafi ya bose bibanze kugushima iterambere u Rwanda rumaze kugeraho ku butegetsi bwa Perezida Kagame. N'amahanga ashima Perezida Kagame ko yagejeje u Rwanda ku iterambere rimwe ry'ibikorwa remezo n'ibindi. Ariko anamunenga ko mu myaka 17 amaze ku butegetsi ari umukuru w'igihugu yashyize ingufu zidasanzwe mu kuniga ubwisanzure, cyane ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Ni ikibazo umunyamakuru yamubajije maze Perezida Kagame asubiza ko abavuga ibyo nabo ubwabo basa n'abivuguruza.
Uruhande rumwe hari ibyo bavuga u Rwanda rugeraho byo bashima, in fact utageraho udafite buriya bwisanzure. Ubwabyo ni contradiction, ubwabyo bavuga ntibijyana. Hari ibintu bimwe u Rwanda rwagezeho bashima bavuga ko ari byo bakanabyemera barangiza batari ko nta kikirabuze, kandi iki ntabwo cyabura ngo ibi bigerweho.
Uretse kuba abaturage bahamagaye bashima Perezida Kagame ku bw'iterambere bamaze kugeraho ku butegetsi bwe, banamugejejeho bimwe mu bibazo bikibabangamiye. Uyu muturage yahamagaye muri studio za RBA kuri telefone ari mu majyaruguru y'u Rwanda atakambira Perezida Kagame ku bibazo bya ba rwiyemezamirimo bambura abaturage n'amazi aturuka muri pariki y'Ibirunga akangiriza abaturage.
Buri munsi ko bwije buteye bakavuga ngo ba rwiyemezamirimo bambuye abaturage ahantu runaka, aba n'ababaza ese murateganya ibi kugira ngo icyo kintu iyo ndwara mbi iba muri ba rwiyemezamirimo yacika burundu? Na kwa Perezida wa Repubulika duturiye Ibirunga, nukumango haramazi ava jumumirunga akamanu kukatangari kwa njiriza nyake ya watuwe jendungari kwa nimi kurgwale mezo murateka nya iti kujira ngo ari amazi nya kwa pezo watubulika mwena ya pata kujira ngo tuze kia mutaruru.
Ikibazo cy'abarwiyemezamirimo abaturage bakunze kwijujutira Perezida Kagame yavuze ko ari umuco mu bukwiriye gucika.
Umuco n'ukuri uko tuburwanya bigaciro bigacika burundu ntibikomeze kuko barwiyemezamirimo baba bakora imirimo bazishyurirwa nta mpamvu rero mu nyungu zabo babariramo ko bakwiye gutwara iby'abandi ntabwo bishoboka.
Naho ku kibazo cy'amazi asenyera abaturage bafite ibikorwa hafi ya pariki y'Ibirunga, uyu mutegetsi yavuze ko hagombye kujyaho uburyo bwo kuyakumira. Perezida Kagame agiye mu kiganiro kuri radio na televiziyo by'igihugu aganira n'abaturage mu gihe haburi iminsi mike ngo ibikorwa byo kwiyamamariza gutegeka u Rwanda muri manda yabibaye ya gatatu bitangire. Uretse kuba kandidatire ku bashaka kwiyamamariza gutegeka zitarajya ahagaragara, biranagoye kuya Perezida Kagame ukuriye ishyaka FPR Inkotanyi rimaze ku butegetsi imyaka 23 yasubizwa inyuma. Umunyamakuru wari uyoboye ikiganiro yamubajije icyasaba abanyarwanda igihe baba bamugiriye icyizere bakongera kumutorera gutegeka, maze asubiza ko mu byibanze byabo gukorera hamwe no kutirara mu mugambi wo guteza imbere igihugu.
Nge kuntora icyo mbasaba, nkora mbasaba kandi ku gice kinini abantu bagenda batanga uko tugenda dutera imbere ni ugukorana, ni ugukorera hamwe, ni ukumva ko ikibazo dufite cyo gukemura ikijyanye no guteza imbere igihugu cyacu, umutekano w'igihugu cyacu bikubiye aho ngaho byose. Ubwo ari ikibazo gishobora gukemurwa na Perezida ko yaba ateye kose, gishobora gukemurwa na Perezida wenyine.
Perezida Kagame yaherukaga kugaragara mu itangazamakuru muri ubu buryo mu 2010 umwaka yatorewemo manda ye ya kabiri yo kongera gutegeka, ariko nabwo yagiye muri studio za Contact FM radio yigenga hano mu Rwanda. Perezida Kagame kandi agaragaye mu itangazamakuru muri ubu buryo nyuma y'inkuru imunenga kwa hamakuru bitangazamakuru mpuzamahanga kurusha iby'imbere mu gihugu, maze bitangazamakuru byo mu Rwanda bikavoma amakuru areba u Rwanda mu mahanga. Mu kinyamakuru The East Africa n'icy'abanyakenya mu minsi ishize hagaragaye inkuru ishushanyije ifite umutwe ugira uti itangazamakuru ryo mu Rwanda ntiryagombye gukesha itangazamakuru mpuzamahanga amakuru areba u Rwanda. Muri iyo nkuru ishushanyije igaragaza Perezida Kagame avugira kuri mikoro y'umunyamakuru mpuzamahanga, kuri iyo mikoro hacometseho indi mikoro y'umunyamakuru wo mu Rwanda. Umwanditsi w'inkuru asa n'ugaragaza ko amakuru abanza ku banyamahanga akazagera mu Rwanda yarashaje. Ku musozo w'ikiganiro yagiriraga kuri televiziyo na radio by'igihugu, abanyamakuru bamusabye kuzagaruka muri studio z'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Perezida Kagame yabizeje ko igihe bazamugezaho ubutumire bw'abazaza. Ah, bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyi nkuru.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuje noneho mu Burundi, i Bujumbura mu mpera z'iki cyumweru kwa gatandatu, amwe amashyirahamwe yigenga yakoresheje imyiyerekano yishima intambwe igihugu kigezeho mu rwego rw'umutekano. Umutekano nyamara ukemangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igira inama abaturage bayo kwitondera u Burundi muri iki gihe. Umunyamakuru wacu i Bujumbura Eroje Wirikaneza araduhe iyi nkuru.
Mu itangazo Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari nabwo bushikiranganje bujejwe imigenderanire ya Amerika n'ibindi bihugu yasohoye kuri uyu wa gatanu igabisha abanyamerika bafata ingendo zijya mu Burundi ko batokwijajara ibintu bishobora kuba nabi. Iyo tangazo rije risubira ryo mu kwezi kw'11 umwaka wa 2016 rivuga ko hari ibitero biba mu bihe bitandukanye by'amagrenade n'imigwi y'abitwaje inkoho. Iyo tangazo ribandanya rimenyesha ko mu gihugu cyose hari ibibanza bitari bike abajejwe umutekano bafise ibirindiro ataburengana adasatswe, kandi ku gipolisi cyagize amasaka mu ngo z'abanyamerika basanzwe mu Burundi mugikorwa cyo kurondera ibigwanisho muri rusange ubushikanganje bw'imigendane ya Amerika n'ibindi bihugu bwibutsa ko hari imigwi y'abagwanyi yajabutse mu bihe biheze iva muri Republika ya Demokrasi ya Kongo ikanyuruza abasivile ubwo bushikanganje busaba abanyamerika bari mu Burundi gufata ingingo zihagije zo kwicungera iyo bavuye Bujumbura baje mu ntazo hagati mu gihugu kandi ko bikunze atawo kwijana wenyene hatari kumwe n'imiduga myinshi ariko rero umwitwarariko abari ku rubuga se bo bafise uyu wa gatandatu amwe mu mashyirahamwe yigenga yatunganije imyerekano ku mugwa mukuru Bujumbura ashima intambwe Uburundi bugeze ko mugarukana amahoro n'umutekano no gutunganya umwumvikano mu bavuka gihugu abantu ibihumbi nibo bayitavye Aime Pascal Nduwimana yavuze ku izina rya mashyirahamwe
ruhuriranye no mu bikorwa cyiza umuhuza wa Barundi amaze iminsi akora mu gutuma ko abanyamigambwe mu gutuma ko abaserukira amadini n'amashengero n'amashyirahamwe bakavuga bati tuje hamwe turambwene two dutegura aya matora ya 2020 turi hamwe bagahanahana ijambo umwe wese akisanzura ideronko mu mashyirahamwe yacu twarabikengurutse turavuga tuti ni intambwe nziza aho tubona ko abarundi ko twoja hamwe ko twovugana twamye turabisaba ko iby'abarundi ari iby'iwacu nyine ikindi nacyo turashimiye inama nkuru y'umuteka no kwisi ya oni iyo yabonye yuko ati nidukuri aya maraporo y'agasakisaki ibi byegeranyo vyama biratibuka uko inama zimirije vyukora ati ntibigira ifatiro ndetse baranishikiyino
nabagiye me Pascal Nduwimana uko yibaza aho Burundi bugana na cyane cyane mu kwitegurira amatora y'ibihumbi 2020
vyukuri turiko turagana heza turashimira aba banyaburaya vyukuri ko batahuye kandi ko barose umwanya wo kubisura uzuma turafise ivyizigiro ko bazotahura ababirigi abafaransa bakatahura na 2020 bagashigikira amatora no mwiterambere ryacu na zamfashanyo kandi ko zirekugwa bakamenya yuko turi bamwe kuko akanakaciyemo kandi kwa mahoro umwumvikano donke kusabikanya kwacu no mu makungu bizoba ari byiza cyane
kuva mu mwaka wa 2015 hadutse njyana za politike zaturutse ku kiringo cya gatatu cya President Nkurunziza bamwe bagwanije gushika kugushaka guhika ubutegetsi bamwagiza guhonyanga amasezerano ya Arusha ibaye inshuro ya mbere y'amashyirahamwe yigenga ari mu gihugu canke leta batumako imyiyerekano yo gushimira akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ico bikora ingingo zose ku kanama kafatiye Burundi harimo gushaka kurungika polisi bagera ku 2028 vyasabwe mu mpera z'ukwezi kwindwi mwaka wa 2016 nta nimwe yagiye mu ngiro eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda n'umwanya makuru ya sport n'imikino tuyahere mu Burundi muri kumwe na Evariste Nzikobanya
Kuri w'Imana hasozera ibihiganwa by'uno mwaka wa 2017 mu nkino zo kwinonora imitsi ishyirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi ryatunganije inkino zitandukanye ku banonotsi babaye aba mbere mu mahiganwa atatu yatunganijwe muri uno mwaka abagize imyanya myiza kuri w'Imana ni nabo bazoserukira u Burundi mu mahiganwa mpuzamakungu yimirije kuko Sylvain Sengiyumva ajejwe ubuhinga muri Federation d'Athletisme du Burundi yabibwijwe ijya Amerika
turiko turasozera tukangomera gusozera duha akaryo aba mbere kuko bose barakoze umwaka wose cyo dufata aba mbere rero kugira ngo turabe ingena bimeze tugire tuti uyu n'umugwi igihu kandi fise ahugeze tukaraba tukabona neza yuko ari aba mbere koko
muvuze muti n'ugusozera higanwa birangiriye nga
oya hariho ayandi mahiganwa yo hanze no kuvuga hariho amahiganwa azohuza ibihugu byose tuvuga ururimi rw'Ifaransa bizobera muri Cote d'Ivoire muri kwezi kw'indwi hakaba nihiganwa rizobera muri Kenya ry'abana bakiri bato bari munsi y'imyaka 18 hakaba nihiganwa muzi ari ryo rikomeye cyane ku isi rizohuza abanonotsi ba mbere ku isi bakomeye rizobera mu Bwongereza mu kwezi kw'8 urumva aba bose tugomba turabe yuko urugero bageze ko turabe yuko igihugu kibishoboye bitubishoboye bogenda kugira ngo baronke ibi byangombwa kugira ngo baduserukire muri aya mahikano
akanyamuneza kari kose kubabaye aba mbere mu gusiganwa ku metero zitandukanye kuri w'Imana Sabimbona Innocent wo muri club ya gisirikare Muzinga niyo bayi wa mbere mu kwiruka metero 100
numvise nezerewe cyane kubo je nashe gusiga abandi numva nanezerewe ahubwo ngoma ngageze kugirana nawe ngirana ukora rwandi manya ahubwo
mbega uwarusha umwanya wa kanga
agata dise no natrua
edisi no natrua ubona ari umwanya ariko no nziza zo gufasha mu mahigano mu mpuzamakungu y'imirice
lapiye bata sinatse kamanya bamwe bafatirako yego ndabo ndapizeye ko nja gukorora cyose kubanda cyiza
naho rero harababaye abambere mu gusiganwa ku maguru kuri w'Imana mwishira hamwe cyo kwinonora imitsi mu Burundi ujejwe ubuhinga muri cyo shira hamwe avuga ko imyanya abanonotsi b'abarundi bagira igoye kwemeza Silver Sengiyumva afatira ku bukene bwaho baca mu kwiruka ahakijambere piste mu rurimi rw'Igifaransa
ikibazo kiriho imyanya no kuri basi imyanya myiza mugabo ni imyanya ngaha mu gihugu murabona iki kibuga cacu ngina kimeze si kibuga naho gira umwanya mwiza baheza ngo bavuge ngo umwanya urashobora kuja mu yindi myanya yo kwisi bisigura yuko aba nonotsi baronka amahigo yo kuja kwipima hanze kubibuga bikwije ibyangombwa muri ico gihe n'ucubona uti uyu naho umwanya ba ufise uremewe canke ntiwemewe naye handi ho ngaha biragoye ngaha sino kubwira ngo imyanya bakora ni myiza nibyo mugabo kuri iki kibuga ntibaheza ngo bayemere kugira impuzo z'amakungu
muravuze muti aho mugiri imyimenyerezo aho mugiri amahiganwa ntiyameze neza ni iki kimusaba ababijejwe
twarasavye mu ishiramwe impuzo z'amakungu ko ni nabo bashobora kutwubakira ico kibuga ariko bisaba yuko n'ingufu z'igihugu zijamwo tuvuga ku Komite Nationale Olympique baravuze yuko tukibonetse troje hariya kuri Olympe Africa
mu mupira w'amaguru naho kuri uwa gatandatu niho hasoze guhiganwa ry'abigeme kugwe kugihugu urukino rwa nyuma rwahuje Fofira w'Ingozi na La Colombe yo mu gisagara cha Bujumbura imigwi yabaye ya mbere mu matsinda abiri mu rwi Fofira niho atahukanye igikombe cy'uno mwaka inyuma yo gutsinda La Colombe bitsindo bine kuri kimwe urukino rwabereye ku kibuga kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega kuri ico kibuga nyene cy'Gitega niho habereye inkino zo muri kimwe cya kabiri kirangiza igikombe cy'umukuru w'igihugu ku rwego rw'igihugu mu mpera z'indwi twaraye turangije kuri uwa gatandatu hatanye mu mitwe imirwi ya Message Nguzi hamwe na Atletico Olympique y'Ubujumbura ubwo rukino wagaragayemo ubuhinga n'ubukerebutsi bw'abakinnyi ba Message Ngozi kuko urukino rwarangiye batsinze Atletico Olympique ibitsindo bitatu kuri kimwe kuri w'Imana naho hacakiranye kuri stade y'Igitega nyene imigwi ya gisirikare Muzinga hamwe na Olympic Star w'Imuyinga urukino nago nyene rutari rworoshe kuko igice ca mbere c'urukino carangiye iyo mirwi inganya ubusa kubundi mu gice ca kabiri ibintu byarahindutse kuko umugwi wa Olympic Star waje wazikenyeye urukino rurangira uwo murwi wo mu ntara Muyinga utsinze umurwi wa gisirikare Muzinga ibitsindo bibiri ku busa urukino rwa nyuma rw'ihiganwa ry'igikombe c'umukuru w'igihugu rukazohuza Message Ngozi na Olympic Star umugwi Message Ngozi niwo ufise igikombe cy'umukuru w'igihugu cy'umwaka uheze inyuma yo gutsinda umugwi wa Vitaro mu rukino rwa nyuma Ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri aya makuru dukomereze noneho mu Rwanda twumve na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda ku makuru ya sport n'imikino
umupira w'amaguru irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro mu Rwanda rigeze ahakomeye imikino igeze muri kimwe cya kabiri kirangiza ejo ku cyumweru kuri stade y'akarere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba habaye umukino wa mbere ubanza muri icyo kimwe cya kabiri kirangiza ikipe ya Espoir FC y'akarere ka Rusizi yari yakiriye ikipe ya Rayon Sport umukino warangiye Espoir FC ifashe Rayon Sport ku gakanu kuko yayitsinze ibitego bibiri ku busa byatsinzwe na Adolphe Akundukize ndetse na Kaita Moninga wa Rusambo uyu munsi kwa mbere hateganyijwe undi mukino ubanza wa kimwe cya kabiri kirangiza kuri stade Nyagisenyi mu karere ka Nyamagabe mu ntara majyepfo ikipe Amagaju FC iracakirana na APR FC kuva irushanwa ry'igikombe cy'amahoro ryatangira bamwe mu basesenguzi b'umupira w'amaguru bakomeje kwerekana ko amakipe y'ubukombe Rayon Sport na APR FC ari yashobora guhurira ku mukino wa nyuma
igikombe cy'amahoro mu bigaragara nuko ubundi ama ekipe akomeye dusanzwe tuzi hano mu Rwanda ari Rayon Sport na APR biragaragara ko na ama ekipe ariho agenda asatira cyangwa se agera ku mukino wa nyuma. Bigaragara rero ko nubundi bishoboka ko ngewe mbiha amahirwe 90% yuko Rayon Sports na PSG bakongera gukora ku mukino wa nyuma igikombe cy'amahoro.
Gusa ibyo ikipe ya Espoir FC yakoreye Rayon Sports biraca amarenga ko amazi ashobora kuba atakiri ayandi. Imikino yo kwishyura muri demi-finale y'igikombe cy'amahoro iteganyijwe kwa gatatu ndetse no kwa kane muri iki cyumweru twatangiye. Ku ntera kimwe cya kane kirangiza, ikipe ya Espoir FC yari yakuyemo Marine FC, Rayon Sports isezerera Police FC, APR FC yahiritse Bugesera FC, hanyuma Amagaju FC itungura AS Kigali. Umukino wa finale muri rushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro uteganyijwe ku itariki ya kane y'ukwezi gutaha kwa karindwi, umunsi mu Rwanda bizihiza ibirori byo kwibohora. Ikipe ya Rayon Sports niyo yicaranye igikombe cy'amahoro cy'umwaka ushize, yegukanye itsinze mukeba wayo APR FC igitego kimwe ku busa ku mukino wa nyuma. Umukino wo gusiganwa ku magare ejo wundi kwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru mu Rwanda habaye imikino ya shampiyona y'igihugu. Kwa gatandatu hakinwe course contre la montre individuelle, aho buri mukinnyi yahataniraga gukoresha igihe gito gishoboka. Uwahize abandi ni Adrien Niyonshuti, yakurikiwe na Valence Ndayisenga. Wa gatatu aba Jean Bosco Nsengimana. Ejo ku cyumweru habayeho guhatana kw'amakipe mu rugendo rwatangiriye mu karere ka Ngoma rukarangirira mu mujyi wa Kigali. Uwegukanye iyi shampiyona y'u Rwanda y'uyu mwaka 2017 mu mukino wo gusiganwa ku magare ni Gasore Hategeka, wakurikiwe na Valence Ndayisenga. Wa gatatu aba Jean Bosco Nsengimana. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Radijwi rya Amerika ibageza ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yateye igikumu ku itegeko ritegekanya gushasha imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba. Mu gutanga akarorero k'ikandamizwa ribandanya ku banyagihugu muri Cuba rigirwa na leta y'icyo gihugu, Perezida Trump yafashe ingingo nshasha yo kuziririza Abanyamerika kuja muri Cuba no kugiranira imigenderanire y'ubudandaji n'icyo gihugu. Ibyo vyakuyeho ibitari bike vyari mu itegeko rya leta ya Perezida Obama vyari bigenewe korosha imigenderanire hagati ya Amerika na Cuba. Mu ijambo yashikirije ari mu gisagara cya Miami muri leta ya Florida, Perezida Trump yatangaje ko ingingo yari yafashwe na leta imbere yaho yukorohereza abantu bashaka kuja gutembera no kugiranira imigenderanire mu vyerekeye budandaji na Cuba bidafasha abanyagihugu bo muri Cuba. Yatangaje ko bifasha gusa abategetsi b'icyo gihugu. Perezida Trump yavuze ko inyungu zose zivuye mu mitahe n'ivyerekeye ingenzi zitahira mu minwe y'igisirikare cya Cuba. Yatangaje ko leta ya Cuba ifata ayo mafaranga ikayakoresha uko yishakiye ku nyungu zayo bwite gusa. Perezida Trump avuga ko ingingo yafashwe na leta imbere yaho yatuma ugukandamiza abanyagihugu muri Cuba hamwe no kunumya abaharanira demokrasi n'amahoro bibandanya kurushiriza. Imigambi mishasha ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikura ubwo bubasha mu vyerekeye butunzi mu minwe y'igisirikare cya Cuba, mu gihe irekurira Abanyamerika ku giti cyabo n'abaserukira amashirahamwe agira ubudandaji muri Amerika kugiranira imigenderanire mu vyerekeye budandaji n'abikorera ku giti cyabo muri Cuba. Perezida Trump avuga ko bigaragara ko intambamye ya mbere ku iterambere ry'Abanyacuba ari uburyo leta yashyizeho bwo kugenzura ubutunzi bwose bw'igihugu. Imigambi mishasha ya Amerika igenewe kuziririza ingenzi zivuye muri Amerika kuja muri Cuba. Vyongeye itegeko rishasha rya Perezida Trump risubira kwerekana ukwiyemeza kwa Amerika ku vyerekeye kubandanya ibihano Amerika yafatiye Cuba. Perezida Trump yatangaje ko Amerika itazokuraho ibihano yafatiye Cuba gushika abapfunga ibi vya politike bose barekuwe uburenganzira bwo kugira amakoraniro no gushikiza ivyimviro vyubahirijwe. Imigambwe yose ya politike karekurirwa gukora, amatora arangwa n'ubwigenge ahagarikiwe n'amakunga agategekanywa. Perezida Trump yatangaje ko ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izoguma yuguruye muri Cuba mu mwizero ko Amerika na Cuba bizoshobora kuganira uburyo bushobora kugirira kamaro kurushiriza impande zose. Perezida Trump yavuze ko yubahiriza ubwigenge bwa Cuba, yamara ko Amerika itazokwigera iha umugongo Abanyacuba, ngo ivyo ntibizokwigera biba.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije Jimmy abadufashije ku buhanga bw'ibyuma, wadufashije gushyira hamwe ibiganiro ni Fatuma Karara Arimasi, Amakuru mwagejweho na Aloyzi Bigirimana kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Nizina rya bagenzi banjye bose mbashimiye kwa mwateza amatwi no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mbifurije amahoro y'Imana, mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.